Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Turi kwa kabiri ngekelezo ya chumi munani nyandagaru numa kamire mire na kata andatu nchuchina mwagenzi mwashimi kukira radio Nzamba chaka hawe ndawa hajimi wa changi mwala mtuliva nina umherere ye hili nija sango ya makuru mkirundi na yo kata kwa shimi kie kulizi ngi umhuru umhuru zikulikira sendika ya vigisha spebe ilanegura ingene hashizweho umugwi uzotanga akazi ko kwigisha muri kaminuza bakumiriwe kandi bafite icyo gushikiriza iyo sendika isaba ko utangwa ikibazo kubifuza ako kazi uyu matandi wabutanyirira yasohoye itangazo wahavuga ko kuva mu kigo cy'indwi zibiri uhereye kuri uyu wa mbere kizira kwamura amavoka muri iyo ntara mu ntumbero yo kurindira ko yera neza maze umwimbo ukiyongera imidugu yose y'abanyagihugu bo muri katye ya Gikungu ni muri zone Gihosha muri komine Ntahangwa biturutse kwibura ry'umuyagankuba bavuga ko ishyirahamwe rishidezo riguma ribizeza ariko ntihagire igihinduka eka no muri katye Nyamugari ni ku mugwa mukuru wa politike igiteganyo kunyene nabo nyine bamaze igihe atamuyagankuba bafise aina yandi ni mukanya isanzwe ikaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
sindika ya ligisha sede iranegura ingene imigwi izo fasha kwitangwa ry'akazi kubigisha iliko ishigwaho ama sindika ya ligisha atagishijwe inama kwa terere kandi na yunyene yategerezwa kuserukirwa demi sengi yumva rongo ye sindika sede amenyesha ko n'abavuga yuko hatanzwe n'amasindika batazi iyo bazananye ama aragabisha ko bihagira ibitagenda neza muri icyo gikorwa amasendika kacyo azubazwa iyo sendika igashima yuko hutunganywa ikibazo kugira ngo hatangwe akazi kubigisha tumukurikire
turashima yuko leta igomba kwinjiza abigisha 5,000 turashima kuko yahora yinjiza 2,300 batarusho mugabo baguma ari bake tugashima nuko mugabo bazohaje ari kibazo kizokoreshwa ivyo bica bikura neza atamwana wa mama canke za politiki n'ibindi niyo muntu ava twigire yuko ivyo gico bifashije mu mashuri nivyo twumva ariho amaprograme agirahindagurike birakenewe ko turonka abigisha babinonosoye kandi bakwiye mugabo waje dukema icambe n'ingene imigwi yo ku gihugu yo ku ntara no mu makomine ajejwe kuri ikibazo abigisha ivyo bita mu gifaransa commission de recrutement kiraba bakazi ingene ziriko zirajaho iyo migwi iriko ijaho zitabajije kandi hari abaziserukira ivyo twarabonye ikirete cyasohowe n'utwara komisiyo y'igihugu ijejwe kwinjiza abigisha turabona abitwa ko baserukira amasendika mugabo twe twabatanze hejuru yuko ndi umuperezida wa sendika stede ndi n'umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuza amasendika kosesoni twavuganye na perezida na visi perezida ntabyo bazi ariko barajaho ntabyo tuzi ivyo rero nicyo kimwe n'abari mu makonseye y'intara ingene baroyeho bavuga ngo hari abaduserukira ntabyo tuzi ntituzi iyo baca tuzaba bashiraho ko ari imwe babazinganye basangira icupa agacabwira turashiramo akabishiramo cyane ntituzi aho baciye iyo mugatuti akagira igipfa ariko bararukwita ariko barashiraho ababigisha akagira urya giturire ntibazoturabe bazoshobora baza uwo yabashyizeho kuko twongera bariko barajaho ntabyo tuzi
buri matari w'intara ya Butanyerera Victor Segasago yasohoye itangazo avuga ko kuva ku igenekerezo rya 17 z'uku kwezi kizira ikazirizwa kwamura amavuka mu kiringo c'indwi zibiri iyo sendika ngo yayifashe iyo ngingo ngo yayifashe kugira amavuka azobe yeze kuko ngo yamuwe ateze mu ruhombo runini kuri ico gitegwa njabukamazi cinjiza amafaranga y'agaciro uzorenga kuri iryo tegeko azohanwa n'igitabo mpanabyaha nkuwankirije ubutunzi bw'igihugu n'inkuru ya Julienne Muzinga
Muri iryo tangazo ryo kuri wa 18 Nyandagaro buramatari wa Butanyirira Victor Segasago avuga ko kwamura amavoka ateze bituma umwimbu ugabanuka kandi usanzwe ufitiye akamaro kanini cyane abanyagihugu ari nacyo gituma hafashwe iyo ngingo yo kubuza kwamura amavoka mu kiringo cy'inzizi ibiri uhereye kuri uno wa mbere igerekerezo rya 17 gushika ku igerekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icyenda. Buramatari wa Butanyerera muri iryo tangazo yasohoye avuga ko uzorega kuri iyo ngingo azohanwa n'ingingo iri mu gitabo mpanabyaha yagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Uzokwagirwa n'icyo cyaha azohanishwa igihano kiri hagati y'umwaka n'imyaka itanu agatanga n'iadabu iri hagati y'ibihumbi ijana n'umuyoni w'amafaranga y'amarundi. Buramatari w'intara ya Butanyerera avuga ko uwamura amavuka yo gufungura mu muryango atarabwa n'iyo ngingo, agira ko agasaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ishyirwa mu ngiro y'iyo ngingo kuko igitegwa cy'amavuka boka ari kirumara ku butunzi bw'abanyagihugu n'igihugu.
Inzamba
abanyagihugu bo muri quartier Gikungu zone Gihosha commune Ntahangwa iri mu ntara ya Bujumbura batewe impungenge n'ikibazo cy'ibura ry'umuyaga nkuba. Bavuga ko bamaze igihe kitari gito bugarijwe n'icyo kibazo babajije abo hejuru mushirahamwe rejidezo rijejwe iby'umuyaga nkuba bakababwira ko kigiye gutorwa umuti none ngo kiringo bamaze guhabwa cyararenze n'inkuru ya Pierre Gahungu.
Nk'uko amakuru dukura muri bamwe mu banyagihugu bo muri iyo karitsiye ya Gikungu igice babamwo ngo bamaze amezi arenga abiri batagira umuyaga nkuba, ibyo bigatuma hari n'abahagarika akazi cyane cyane abakora ubuzi bukenera umuyaga nkuba bigaca binabashyira mu bukene kandi bari barakuye amaboko mu mpuzu ngo bakore.
Ndaki wachi mjikongo, sumadu meza indabili akamu yega mwadushi. Ikiwato mwotamura, ilikira zuya mwadari hafchiru zinye kompani kote, kristoko ya jikongo. Sara hiye, kovichogi, hali mkwezi kwa bata andatu. Umuyega mkulo wa hakazi, na wotura suya kuroon. Ikiwato tunagogishi kibzari kibzari, enchi wa tutari nye mkuri. Duta wazango, icho kiwato vitori gwenishu. Ariko kugezo, na nishu ni mwaduwa. Chetu watu gira mko, bagiye kuza kubikemura ariko iminsi irahera n'indi ikiyongera. Ayo majambo yabo ntakurikirwa n'ibikorwa, n'ababishoboye batunze za gota etajene mama nabyo ntacyo bibamariye kubera ko ibibazo by'ibitoro ibyumva kubica bituma abantu tubandanye tubaho umwijima kandi ikibazo kimaze igihe kirekire. Abantu benshi bariko barahomba kubera iyo ngorane y'umuyaga nkuba. Reka nkuru akarorero kuvuga nk'abadandaza ibiribwa bisaba kubikwa mu mafirigo nk'inyama, amata cyangwa ibindi. Reka mbere n'indi myuga nk'aho kwimishyire amateriye basudira ibyuma abo bose nta woronka uko abandanya imirimo. Ikindi kigutera umutima uhagaze ni uko umwijima utuma abasuma baronka akaryo ko kwiba mu ijoro. Hamaze kwibonekeza abantu barenga bane baba batazi bavuye mu buzi amashuri cyangwa baba bagiye mu gisagara hagati mu mirimo ya misi yose, bagera gutaha bakabiba bakabayogeza. Ubu abanyagihugu hagera ku mugoroba kuba bakabatekera vuba.
Abo banyagihugu basaba ishyirahamwe Regidezo ko ryohagarika ibyo ribemerera ahubwo ko imvugo yabo yojana n'ingiro nabo bagasubira kuronka umuyaga nkuba gutyo n'ibibazo bimwe bimwe nk'ubusuma bigashobora gututwa.
Urakoze Pierre Gahungu. Tuve mu gisagara cya Bujumbura tuje mu ntara ya Gitega aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri karitsiye Nyamugari komine n'intara ya Gitega kubera ikibazo cy'umuyaga nkuba kimaze imyaka atabo bararuswa. Bavuga ko icyo kibazo kizwi mu nzego zose imbere n'ishyirahamwe Regidezo rikizi cyane kuko rimaze hafi imyaka ine ryarabemereye kuzubaha umuyaga nkuba ariko akaba ata kintu na kimwe kirako cyangwa kiriko kirakogwa kugira ngo icyo kibazo gitorerwe umuti. Inkuru ya Eveline Mukeshimana.
Nk'uko bishyikirizwa n'amasoko yacu yaho muri quartier Nyamugari ngo birababaje cyane kubona ari imwe mu makartie ya kera ya Gitega ariko ikaba atamuyaga nkuba igira kandi amakartie mashasha awufise. Bavuga ko n'abarongozi baho atacyo bibatwaye ngo kuko iyaba barabikurikiranye icyo kibazo kiba cyaratorewe inyishu.
Ari wacu muri Nyamugari kugira bituma abantu nk'abandi n'ukuri kuko ntitwumva ukuntu ubasha ukuntu ahandi hose bahabwa umuyaga nkuba natwe ngaha tukibera mu mwijima. Haheze nk'imyaka ine ishyirahamwe Regidezo ryaratwemereye ko bagiye kutuzanira ibiti bashinga kugira ngo boronswe umuyaga nkuba. Nanjye rero ubwanjye nigiriye inama ngo bikuntere kugira ngo baje ibibizo bitwara igihe kirekire kugira ngo ndonke umuyaga nkuba none yemwe na kuhudiri sauti yemoni, umunama fisi mna gamuwa, tuchakula hula mumi hana yakuu, ikatusama, yo, kuhudiri sengande, ha, harimoni inga ukambi, kuhashura kuhatu, ikiwa tuchamazu, yo, sasa angeli mumi kureisho, kureisho umyanga mwa, ishobora kupa mugihe, hadutse siri kui.
Awanyaki huku basaba mustaneri wabo ko yishira ngubu bakurikirana ico kibazo mwishira hamwe rejidezo kugira nabo barabe udukogwa barangura tubateze imbere bakabaho n'ahantu heza habona
urakoze birimo kishimana no gatidusozera n'amakuru nk'abashimye muri bimwe mu tete yombi gashimana na bagenzanje bimwe mu gice kibako kikwatokaniza mugire aho mamwe baho imanya mu byanyu nakabana